ibyo bisigarira byaje bivuye I Bamako mu gihugu cya Mali aho yari yahambwe mu kwezi kw'12 umwaka w'2022 uwahoze ari umukuru w'igihugu perezida Petero Buyoya yari yitabye Imana mu gihugu cy'Ubufaransa afite imyaka 71 y'amavuko imyaka ine yose niyo ibiganiro byo kwemera ko ibisigarira byiwe bitahukanwa byamaze umwe mu bagize umuryango wiwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari we yasize abyisabiye amaze kubona ko amagara mukitse yongeye ko Buyoya yiyumvamo ko Uburundi budashobora kwemera ko atahukanwa guhambwa muri icyo gihugu kanatsinda igihe gitaba Imana Uburundi ntibwigeze butangaza ikintu na kimwe nk'uko byagenze kuri mugenzi we yasengeye imbere yiwe Jean Baptiste Bagaza aho hashinzwe ikigandaro mu gihugu kuko nawe nyene yari yararongoye Uburundi ndetse na perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ntiyigeze ahoza umuryango wabuze nk'uko akunze kubikora ku mugaragaro igihugu ciwe caranse mbere ko atahukanwa ngo ahabwe icyubahiro cy'uwahoze atwara Uburundi no kuri uyu wa kabiri niko byagenze nta mutegetsi yagiye kumwakirira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura umwe mu bagize umuryango wiwe yatubwiye ko ari umuhango wateguwe n'abaryango biwe gusa icyo bikoze yemeje ko leta yakoze ibikenewe byose mu mpisho haba gucungira umutekano w'ubwo rugendo cyangwa impapuro zisabwa kuwo muryango warungikiye ubutumwa bamwe bubamenyeshamakuru bugira buti turifuza ko uwo mugigwa uba mu ibanga ry'umuryango gusa mudutahure ntimuze gufata amasanamu naho biruko umuryango wa Major Petero Buyoya yatwaye Uburundi kuva mu mwaka w'1983 gushika muri 1993 hanyuma akagaruka ku butegetsi muri 1996 gushika mu mwaka w'2003 urashimira ubutegetsi bw'Uburundi ubutumwa bw'umuryango wiwe Ijwi rya Amerika ryaronse bugira buti turashimira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bemeye ko ishyaka ry'umuyisi ryo guhambwa aho avuka rishyirwa mu ngiro turashimiye n'igihugu cya Mali cyari cyaramwakiriye akiriho n'igihe yitabye Imana umukuru muganga Iprona perezida Buyoya yakomokamwo nawe nyene urashima ko ibisigarira bya Buyoya bitahukanwe mu gihugu yakoreye intwaro zibiri yashikiriye atembagaje ubutegetsi kuri ibyo nkuru nziza atwara uwo mugambwe kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika
ubwa mbere kuko yari nzashengera ari umudasigana babaye umukandida w'umugambwe w'abadasigana yari yahambwe mu gihugu cya Mali kandi yategerezwa guhambwa mu Burundi inshuti abagenzi ababanyi bagashobora kumusezerana iteka ubu rero atashe ni iteka kuko umuryango uramwunamira ukamutera iteka hanyuma agahambwa aho yataye uruzogi ni ibintu byiza cyane kuko bituma n'ubundi abarundi bamwibuka ntihazo buri gihe abarundi bavuga bati uwo muntu yateye iteka mbega bamuhambye hanyuma abana bacyaruka n'abandi babona imva yiwahiri kuko ibi bituma abarundi banywana begerana
nyakwigendera Buyoya yashengura mu iteka aho avuka muri komine Rutovu intara ya Bururi kuri uyu wa gatatu Uburundi bwagiriza uwo mugabo abenshi bazi nk'umusirikare w'ishyirwa rimenetse ko ari we ari ku isonga ry'itembagazo ry'ubutegetsi ryahitanye uwo musubiriye Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993 yakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose naho atari mu gihugu icyo bikoze umugambwe Iprona uzoguma umwibuka nk'intwari yashikanye Burundi kuri demokarasi
yategerezwa amategeko kutegwa iteka n'igihugu cy'u Burundi kuko perezida Petero Buyoya yarakoze ibidasanzwe muri iki gihugu murazi ko ku ntwaro yiwe ariho imigambwe myinshi yemererwa igasubira gukora naho hagiye haracamwe ibibazo by'igihugu ariko kandi n'igihagarutse ku butegetsi yarafashije kugira ngo igihugu haboneke amahoro n'umutekano mu guca muri ya masezerano ya Arusha yatumye abarundi migwigwana isubiza ibigwanisho hasi bigatuma turonka amahoro mbere n'umugambi uri ku bitegetso no munsi ukaba waciwonegwaho kugira ngo ushobore gushikirwa ukiri mu ibyo biganiro ikindi yakoze murazi amasezerano y'umwe bw'abarundi twama buri munsi twimvira uri mu ingingo zikomeye mu buzima bw'igihugu navyo nyene yarabona yuko abarundi turiko turaja mu bidashoboka ibyo byose rero nibituma tumwibuka kandi n'uwovuga ko perezida Petero Buyoya adashaka ko bamwunamira ko inzego z'igihugu zitamwunamira ibyo ntawe uzovyibagira kuko icyo gihe cyose yatwara igihugu.
Ibisigaye bya Perezida Buyoya byazuwe mu ntango z'uku kwezi i Bamako muri Mali. Itangazo ry'umuryango w'ibihugu ryerekana ko imisa yo kumusezera yabereye muri katedrali ya Bamako itariki 14 z'uku kwezi. N'igihugu yaramazemo imyaka 8 aserukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu gihugu cya Mali no mu karere k'ubugaragwa bwa Sahel. Imigigwa yo guca ku mazi no kuganduka izobera i Bujumbura ku munsi wa gatandatu itariki 20 z'uku kwezi, nk'uko byemezwa n'umuryango wiye wa Cyeclaveni Nkuru ku bijwi rya Amerika.